twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Miriwe inshuti bakunzi n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: ubutungane mu Rwanda bwategetse ko ihoteli yegukira umuryango w'umuhisi ya Sinaporo Rwigara iri ahitwa Kiyovu ni ku murwa mukuru i Kigali, itezwa camunara.
Nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki, barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko ntacyo bazi.
Uyu ni madamu Adeline Rwigara, umugore w'umuhisi Sinaporo Rwigara. ONU yemeza ko mu Burundi hakivugwa ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Ubufaransa bwiganje intsinzi nyuma yo kwica utwara abarwanyi bitirira idini ya Islam. Misiri yemereye Libya amafaranga yo gutegura amatora. Ya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase, mube hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru agezeho ijyanye no kwisi turahere kuyavugwa muri Guine. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika y'Uburengerazuba CEDEAO kuno wa kane bahuye mu rwego rwo gufata ingingo zitandukanye zerekeye Guine. Inkuru twaza mugenzi wacu Ede Rwema.
Uyu muryango uhuriwemo n'ibihugu 15 usanzwe warafatiye Guinea ibihano birimo kwihagarika mu muryango nyuma y'uko igisirikare kiyobowe na Colonel Mamadi Doumbouya gihiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé mu ntangiriro z'uku kwezi. Mu cyumweru gishize CEDEAO yari yohereje intumwa muri Guinea kubonana na Colonel Doumbouya. Ibyo baganiriye na raporo y'izo ntumwa nibyo biganirwaho uyu munsi nyuma hafatwe ibyemezo. Atangiza inama y'abakuru b'ibihugu, Perezida Nana Akufo-Addo uyoboye CEDEAO muri iki gihe yavuze ko yizeye ko bazasuzumana ubushishozi ibikubiye muri raporo y'intumwa zabo mu rwego rwo gufata ibyemezo bigamije gushakira umuti urambye ibibazo bya Guinea. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana Shirley Ayork-Botchwe yagaragaje ko nta cyizere afite ko ubutegetsi bushya muri Guinea bufite gahunda yo guhita busubiza ubutegetsi abaturage. Doumbouya amaze iminsi ahura n'abantu mu nzego zitandukanye agerageza kubagezaho imigambi ye, gusa nta gihe atanga cyo kuba yasubije ubutegetsi abasivili. Kuri we iyo ngengabihe izemezwa n'abaturage, avuga ko bari bamaze igihe babayeho nabi ku butegetsi bwa Alpha Condé.
Edi turandanyiriza ku vya President wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libya amafaranga yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Ni nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza muri ico gihugu.
Uwo mubonano na Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Abdul Hamid Dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na Khalifa Haftar, umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri Libya muri iki gihe. Perezida al-Sisi yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibya. Kuri wa kabiri ushize umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Derek Chollet nawe yari Tripoli, aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane, bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese. Uyu mwaka muri Libya hashyizweho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12. General Haftar wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu, ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko kandi ashyigikiwe na Misiri.
Ede Rwema urakoze. Nari naciye ku masonga nkitangura: Ubufaransa bwiganje intsinzi nyuma yo kwica umukuru w'abarwanyi bitirira idini rya Islam. Ibindi kuri no nkuru na Frederic Nkundikije.
Ufaransa bwa kwicwa ari mukuru w'umurwi Islamic State ari nsinzi. Ufaransa bwatangaje ko bwishe uyo mugabo kuko umurwi wiwe bahora ukora ibitero ku bakozi b'Abafaransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivile b'Abanyafurika hamwe no ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko ibiro vyiwe bibivuga, Al-Sarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica Abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare hamwe n'Abanyanijeri bakorana vyongeye ngo umurwi wiwe niwo wakoze itero mu mwaka w'2017 ku basirikare b'Abanyamerika no ku basirikare b'Abanyanijeri. Umushikiranganji w'Ufaransa ajejwe kwibona amasi Florence Parly avuga ko Al-Sarawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'Ufaransa mu ndwi ziheze. Igihugu c'Ufaransa cahoze gikoronje ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya igitero c'abasirikare muri iyo ntara, kivuga ko kizoba kimaze kubanayo abasirikare bashika 200 mu ntango z'umwaka uza.
Ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho ujyanye no ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Umurwi wa ONU ukora matohoza ku Burundi washize ahabona kuri no wa kane raporo yawo ya gatanu yingena gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Uwo mugwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije y'agateka kazi na muntu, abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Ibindi kuri no nkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi wa ONU ukora matohoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tari duke twakozwe na leta nubwo hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaje abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Dien arongoye uwo mugwi wa ONU yaseguye ko mu mwaka umwe perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu.
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que
naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryojo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera abatavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL, abaharanira agateka kazi na muntu, abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatorwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashe ku ngufu
sous la forme de violence sexuelle.
Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement.
Demokarasi no kwisha no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi webo gwiperereza canke ugwaruka gwimbonera kure wegamye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho na ONU mu mwaka w'2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo.
Il n'est pas question d'entrer dans un pays sans la permission.
Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nicyo kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheje, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye.
De l'Afrique avec des témoins.
Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo ya gatano y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabu Renova aserukira Burundi mwishamwe mpuzamakungu ONI i Geneve ariko twamukenye. Icyo bikoze ambasaderi Tabu Renova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika k'uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi, kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahaye ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari. Ata gihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko buhagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari imwe na imwe naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamyekanye bahanwa bo barabivuga. Hari igihe usanga barifatanya n'abakoze ibyaha, wakoze ibyaha kuko afatwa kwa hanwa neza ko ntashiramu gihe rishigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mugwe ukora matoza utokorerwa ikiringo kuko ntacho tumaje kuri urya mu bwongo ikiringo. Ha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana na leta kazi na muntu atubwa ikigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko cana duze kuri stati a atawundi mu gushora gukora ibya matoza cyangwa leta kazi na muntu
gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko mugwi ugifisa kazi kenshi ko gukora uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Nyonguru Urakenui. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Mu gihugu cy'u Rwanda naho sentare iraba iby'urudandazwa yatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rw'umuhisi Asinapol Rwigara casaba gutambamira ca munara ya hoteli yegukira uwo muryango iri ahitwa mu Kiyovu ni mu gisagara ca Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Banke y'ubucuruzi Cogebanque niyo igiye guteza ca munara iyo hoteli muri sentare ahavugwa ibi byose. Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa.
Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maitre Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebanque gusobanura inzitizi ye. Ni inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Sinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Cogebanque rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maitre Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Mese Janvier Rwagatari wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara. Agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiye urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikiriza urukiko yanditswe na Cogebanque igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Cogebanque yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruza yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo Maitre Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyabona ku ruhande rwa rwicayimo bwo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana no kwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ko uyu mubyeyi yabwijwe ry'Amerika
kwabiye bibaye nta bya bindi byo muri 2015 twagiye gushingura papa Diane tujye gushingura Rwigara Sinapolo baratangaza rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinapolo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta kintu nta benefit mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6 mbese twese ibi bintu biteye agahinda nyamara
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko
nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko Juru Grete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko
twiyambajije urudaporo ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahari byaha ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabaho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubw'ijuru
inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kane ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye igiye kugurishwa bivuga ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunari ratangiye gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi bagira ubusabe bw'irya Amerika i Kigali
Chuti zizwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Tugume mu Rwanda ho leta isaba abayobozi b'amadini akorera muri ico gihugu kwigisha abayoboke babo kukiza ca virusi ya corona bananiranye bakabahana mugenzi wacu Asumta Kabuyi atubandanirize ino nkuru
Mu nama yahuje abayobozi b'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda n'inzego za leta kuri wa gatatu abayobozi b'amatorero bongiye gusabwa guhwitura abayoboke babo kwirinda COVID-19 inyuma yaho hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana abaturage bavuga ko bashingiye ku myemerere yabo batazambara agapfukamunwa ndetse no kwikingiza COVID-19 ari ikizira
ntago tugomba kuramya corona
ntabwo bashafite ku mwuka wanjye kugira ngo mwiyumirize
Njewe ni mami njine na takuambala kafuka munu.
Ijambo ry'Imana rikutura rikira guterana. Tukegerana. Imana irabyemera muri iki gihe ahubwo twese tugomba kwegerana. Umva tukaziba ibyo tugareka Satani yo kwatwiciramo hagati.
Ubwo rero niba Uwiteka avuga ngo nimuzahiherereye tujye inama, urumva ntago wajya gusiga mu metero. Kandi yaravuze ngo mutahishe bene data guhoberana kwera.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Madame Yusta Kayitesi ashimangira ko bazananirana bakwiye gufatirwa ibihano.
Hari abantu ubona mu buryo bashaka Imana bayishakira kure cyane, bigatuma bajya ahantu nk'uburyo bwo kwibabaza kurushaho. Hari abari mu buvumo. Icya kabiri, nabumva ko mu myemerere yabo cyane cyane bishingiye ku buhanuzi butari bwo, ko COVID ari Satani n'ibyo dukora byo kwirwanya ari inzira za Satani, ugasanga batambara udupfukamunwa badakora andi mabwiriza nk'uko bisabwa, biba bisa nk'ubuyobe akenshi. Ntabwo byemewe n'amategeko. Aba bafite mu nshingano zabo ku rwego rw'amadini n'amatorero bakwiriye kubahugura bakabafatira n'ibyo ibyemezo bijyanye n'imyemerere n'inzego zibishinzwe zindi zikabakurikirana.
Abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda bagaragaje ko bagiye kwegera abayoboke babo badakozwa ibyo kwirinda COVID-19, basobanura ko iyi COVID idatoranya. Uyu ni Sheikh Salim Hitimana Mufti w'u Rwanda wari uhagarariye Musenyeri Rukamba Filipo uyobora ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda.
Turamadini ndetse n'amatorero na Kiliziya Gatolika tugerageza gukora ubuvugizi bwacu ahantu hose ku Banyarwanda bose muri rusange. Nabariya nabo turimo turakora gahunda y'uburyo twabonana nabo kugira ngo tubaganirize, mu rwego rwo kugira ngo tubereke ko iki cyorezo mu by'ukuri ntabwo kizi idini, ntikizi igihugu, ntikizi ibara, kizi igitsina. Ni icyorezo utaramutse kitwayeho uko bikwiye kimugeraho kandi kikamugirira nabi.
Muri iyi minsi leta irimo kugenda ifungura ibikorwa bimwe na bimwe, ariko Minisiteri y'Ubuzima igasobanura ko COVID-19 ntaho yagiye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Tarcisse Mpunga asobanura ko bahisemo kuganira n'abanyamadini kuko aribo bagera ku baturage mu buryo buboroheye.
Buriya mu madini n'amatorero abafitemo ibihuha bishingira ku buyobozi bwabo, kuko nibo babigisha. Mu rusengero niba mujyamo nta mukristo ubaza ijambo, ni uvuga ngo ibyo bamubwiye nibyo ajyana, ntawe ntabwo afite umwanya wo gukora debate. Biravuga ikintu, uvuga ngo ibyo nibyo aba yabwiye n'uwamwigishije. Uwamwigishije niwe turi kuganira aha ngaha, tumwereka ko uwo yakingiwe afite ubwo bwirinzi. Nagire rero uruhare ateye intambwe yo kwigisha n'utarakindirwa ko agomba kwirinda akarinda n'abandi. Atabikoze gutyo n'ubundi bazarwara, nibarwara bashobora no gutakaza ubuzima. Intego dufite nk'igihugu ni uko tutasubira muri guma mu rugo, ni uko ubuzima bwakomeza kugenda neza, tugakingira abantu benshi mu gihe gitoya ku nkingo zigenda ziboneka, no kurinda bigaho bikazamuka kuko abantu bamaze gusobanukirwa COVID n'uko irwara n'ukuntu yayirinda. Noneho n'amasengero yose agafunguka mu minsi mike ubuzima bwose bugakomeza.
Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko iteganya kuzakingira abaturage bagera kuri 1,000,000 kugeza umwaka utaha. Kugeza ubu mu Rwanda bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo barasaga gato 1,000,000, mu gihe abahawe doze imwe bagera kuri 1,427,671. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko izaba yakingiye abagera kuri 1,000,000 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, mu ntango zino ndwi haremejwe itegeko rishasha rigenga impunzi. Muri bishasha birigize harimo ko atampunzi izosubira kuba mu gisagara na kimwe mu Burundi. Ibindi mubiri muri iryo tegeko tubibaze Eloge Wirikaneza ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
umushyamwanda rero nkwaro hagati yasiguriye abashinga amateka cy'itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bitafatirije mu Gifaransa nyuma y'imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa kurishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kugemeza kugira ngo rije mu ngiro iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa no Burundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu ukwangirwa kuba mu bisagara ukubakana n'abavuka gihugu kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi kuva mu kwa gatatu 1989 hari intego ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu ryavugandira ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimo injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ndengambibe harimo iterabwoba n'ibindi ubijyanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira paf mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye bumwe bwa gukira intwaro yo hagati ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu mu gihe ubushikiranganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mwaka uheze umushikiranganji yakoze ubucabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzakosorwa byoroshye itegeko rimaze kuja mu ngiro icyegera cya mbere cyo mukuru inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko imwe mu yindi kambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakaruta Imana
kugira abacyeje ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu aho bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bukurikiranwa ibi nkabivuga ko hari igihe abene gihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abene gihugu.
Daniel Gerard ndabirabe mukuru inama ishinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu isagara
ubaye impunzi ntagaciro ugifise uwari wowe sarakubonyanga niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo uri umuntu udafise iyuja n'iyumva uri impunzi n'uvuga ko ntaduwa ibibazo baza bababesha ngo ari ngutuwa impunzi ntaduwa iba kemera kakukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka hari abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko nsanga bafite uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo ari Bujumbura hariho n'abandi bakugira yuko bafite uburenganzira bwo kuba mu mujyi nta mpunzi iba mu mujyi
yavendera ko buca umushikiranganji rero intwaro yo hagati yajyanye integuro nshyashya mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo byose bizotorerwa umuti
twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi turafite impunzi zitari nke ziba mu isagara nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora bukeye buke usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza avuye muri leta iharanira demokarasi ya Kongo agashyashyika ngayo Bujumbura ari minota mike akaba yashyize ikoma kugira akagaruka usanga bitoroshye.
Umushinga amateka Pauline Ndayikengera wararushinga n'ikibazo cy'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira
abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yahenze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushika ino zobarizye zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe na burundi bwitwa ikadici babikora.
Aho umushikiranganji ngira ko buca yemeza ko kidatse abanyeshuri asa wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi
kujya umuntu mukuru nka karanga muntu abanza gushika kuri komini bitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika igihe ari hanze ngo ni muntu uyigire pasiporo ari urupapuro rufite akamaro kandi akamaro kadasanzwe pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asaba iyindi abone diporome binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafite bourse ya leta abadafite bourse ya leta
iyi ntego leta tubungikiye mayemeje ijana ku ijana
yanagura itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku isi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
akarino ga duce dusozerera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushinyira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoma ari kumera Joy Diane nini nahazwe amajwi y'ibiganiro vya bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha